Our Heavenly Father, that is our intention tonight. We have assembled.
Data twese mu ijuru. Data twese uri mu ijuru. Kuri uno mugoroba dukeneye kwizera gushitse, dukoraniye hano kugira ngo dushobore kwizera, twizere Umwami Yesu, nurabe abagwaye n'abababaye. Kino gikorane twagihebeye gusengera abagwaye nk'uko twabiririmbye ngo igihe Yesu yaza no muri kano kanya nabe hagati yacu kuno mugoroba, kandi akize abo bose bababaye n'abagwaye. Nubiduhe Mwami, mu gihe tudamura amaso kuri wewe, nuduhe ijambo ryawe, nuduhe kwizera, tubigusabye mu izina rya Yesu, kandi turabigushimiye. Amen, amen. Hariho umuntu yasize amarori yiwe hano, nyeneyo arashobora kuza kuyatora. Ubu rero ndazi ko benshi bategerezwa gusubira muhira hakiri kare, kuko buca baja ku mirimo ya misi yose. Muri kano kanya nashaka kuvuga gato mu majambo make, hanyuma duje dusenga. Naronse hari abantu benshi bantefonye, cyane cyane banterefona kubw'abagwaye. Ese ukuntu Umwami Yesu aguma akiza abantu indwara mu buryo bw'igitangaza. Rero twatunganije bino bikorane by'amasengesho, cyane cyane kugira ngo dushobore gusengera abantu bose. Rero turazi ko Umwami ari wa wundi ukora n'ubundi kwari, kandi turazi yuko aza gukiza abagwaye. Ndavyizera, ndizera ko ivyo vyasezera ko ari ivyo vyasezera, kandi ivyo vyategetswe muri Bibiliya. Ntushobora kwigisha ubutumwa bwiza bushitse udashizemo gukiza indwara kuva ku Mana. Ubu rero ncantaha muhira inyuma y'ikorane, kandi Imana ibikunze tuzoba turi kumwe hano kuyinga. Uza kubwikorane, nzoza kubwikorane kizobera hano. Tuzokora ivyo dushoboye vyose. Umwami abikunze, tuzogaruka kandi tubinezererewe. Ubu rero mweratana ville, umwami aguhezagire. Ubu rero nimba hari umuntu yarashashaye kubimenya, uyu mubona n'umwuzukuru wa Collins. Yari ku mfiro nonehe umwami wacu aramukijije. Se na nyina barasenze, maze umwami wacu yaramukijije. Umuganga akomeye wenyine ubwiwe ntiyashobora kumva ibyo ari byo ku kintu nk'iki gishoboka, ariko yaciye amubwira ati ta muhira wakize burundu. Heraba Yesu yaraje, kandi ubushobozi bw'umwansi bwarajanjaguwe, bwarakuweho. Ubu rero ndashaka gusaba umuntu yoririmba ino ndirimbo. Igihe ninjira bariko barayiririmba, nashaka basubire bayiririmbe. Mbese ukuntu ari ibintu byiza, n'indirimbo nziza cyane. Igihe Yesu yaza, igihe Yesu yaza. Rero benshi babwirizwa gukora urugendo rurerure rwo gusubira muhira iwabo. Naneze kubona mwashoboye kuza kugira ngo mushobore kumva ijambo ry'umwami wacu. Iyo mbonye ivyo nshaka kwikazanura, ngo nkorane umwete. Murabibona, akenshi wa mugwanizi aragerageza kunyumvisha no kumbwira ngo none ngo ubona hari umuntu numwe akwiyumvira ko ngo we nta bagenzi ufise mwisi, n'ibindi mugwanizi agerageza kumbarira. Murazi yuko nanje ubwanyu nafise ibigeragezo mbwirizwa kugwana navyo. ariko ndashobora kubwira wa mugwandiza nkamubwira nti none abantu bose mugwandiza nkamubwira none abantu bose baza bavuye kurogira ngo baze kumva ijambo ry'umwami wacu nibindi gute bimeze gute biba bigenze gute hano n'undi muntu yaje atizera gukira ingwara kuva ku mana arambwira ngo ngo ivyo bigisha hari yabavuga kuvyo gukiza ingwara kuva ku mana cyo cyora kuvuga n'icyo cyashaka kubivuga ko nuko jewe sindabyizera sindabyemera ariko mu nyuma hari uwundi yavuze ngo mwumviriza ngo ngira ndagutu jane hariya hariya econ kugira nkwereke umuntu nkwereke umugore ari ku mfiro agira yicwe na kanseri maze mwemuyera arabihishurira mwe na Baranamu hanyuma arakira no muntu ari karabibyikara uwo muntu Baranamu karavuga hanyuma uwundi muntu yaraje afise kanseri yo muri estoma hanyuma yumva ngo ukundi kora hagize ngo nabeho ubwo nyina cyarakira bacha baribaza bati mbere nababanyi abantu bari hariya bari basisimutse abantu bari kubashima imana kubw'ivyo vyabaye maze uwo mugore ubu yarakize rwose ntakora akazi kiwe gusa ahubwo arafasha n'ababanyi umuganga yarazi neza yuko uwo mugore yarafise kansere ariko ubu yarakize burundu ego ntiyarashoboye kubisigura ariko rero ikibazo cyari iki mbega no nibyo birakeneye isiguro birakeneye ubisigura igihe Yesu yakiza ya mpumyi ijya mpumyi nta kintu bashobora kuvuga kuko ijya mpumyi yari hagati yabo nkingi ishinga ntaye kizima murabona ni nako bimera iyo bigenze uko Imana irazura bapfuye hano hariho umuntu aheruka kuvuzuka avuye mu bapfuye Imana irakiza abagwaye aha hica abantu benshi bakize ingwara niwe ndiho akomeye atari nari ndiho muri kahise ariko ni ndiho akomeye yamariho ahantu hose uno munsi ejo nibiye bidashira urero tugira dusome bibiliya hezagiwe kandi abenshi muri mwebwe igice cy'abantu benshi muri mwe murabizi murahaza ahantu hamandaza guca nsengera abagwaye nashaka nsome dusome muri Mariko igice cya 11 duhere ku murongo wa 22 Mariko 11 duhere ku murongo wa 22 mwese murazi hano hantu kino cyanditswe murakizi hano hari ijambo ryiza cyane Yesu aramwishura arababwira ati mwamana ukwizera Imana ndababwira ukuri yuko umuntu wese yobwira uyu musozi ati shinguka utabwe mu kiyaga ntabikekeranye mu mutima ariko akizera yuko icyo avuze gikorwa azukibona Cyo gitumye mbabwira yuko ibyo musenga canke musaba byose mwizere yuko mubihawe kandi muzobibona 25 kandi nimwagarara musenga niyaba hari cyo mupfa n'uwundi mukimuharire ngo so mwijuru nawe abaharire ibyaha byanyu 26 ariko nimutaharira abandi na so mwijuru ntazobaharira ibyaha byanyu kimwe gusa hano turabona ukwizera burya gufatanye n'imbabazi birafatanye nk'uko maze kubivuga ishengero ritegerezwa kugera aho ribona ubushobozi bw'igihe cy'intumwa bukorera hagati muri twebwe nibyo dukeneye nibyo twifuza kubona dukeneye kubibona ku bwinshi nibyo muri cyo gihe twese zohezagirwa n'abandi bahezagirwe. Yesu ntiyakoresheje ubushobozi bwiwe ngo abwikoreshereze wenyine ubwiwe, ariko yabukoresha ku bw'abandi, nico yarabereyeho. Murabona nico gituma iyo umuntu avuze ngo ngo ndafise ubwo bushobozi nanje, mbega yogwara? Ego yogwara, yogwara abufise. Ni murabe igihe umwami wacu yazura umuhungu wa umwana w'umuhungu wa mupfakazi w'Inaini, byanditswe ngo yikoreye indwara zacu, ngo yikoreye indwara zacu, maze byose arabyikoreye acabijana kure, arabikuraho. Yaraciye mu bintu byose bishobora kudushikira kugira ngo ashobore kuba utuvugira mwiza, ashobore kutuvugira neza. Nk'akarorero igihe yavugana na wa mugore hamwe kwiriba n'ibindi, ndizera buri jambo ry'Imana ryose ko ari ukuri. Abakora ibikorwa byo kunegura ntibabyizera. Umwe muri bo yaravuze igihe Yesu yatuma abigishwa be kujya kurondera indogobwa n'umukangara wayo, yari yamaze umwami wenyine ubwiwe yari yamaze kubitegura, ngo yari yamaze kubitegura. No, oya oya, ego byose byari biteguwe n'Imana. Hano nk'akarorero mwenda tudao yagwaye, ni murabe igihe nayishurirwa yuko azokira kandi ko azogaruka gukorera Imana. Ni murabe ntiyashobora kumbona. Oya, byari bigoye cyane, byari yarababaye cyane, ntiyashobora no kubona umuntu. Ariko kuri we yari nyishu, yarageze aho bamuha impwemu nta byizigo yari agifise. Ariko haravuzwe ngo azogaruka mu gikorane, ngo haravugwa ngo uzona mwakira, kandi ivyo vyabaye. Narabivuze ndabibwira abana biwe, kandi Imana yarabikoze. Nguyu mwenda atamukundwa yicaye hano imbere yacu. Rero ivyo si ibintu twari twumvikanye mbere. Oya, n'ingingo Imana yifatiye niyo yakoze ibintu byose neza. Ubu rero abantu banegura baravuga ngo igihe Yesu yafata imikate itanu ngo maze agahaza abantu 5000 ngo byari bikate binini cyane. Nashaka kubabwira yuko kara gasore gatoya gahungu gatoya kayikoreye mu gisimbo, yari mikate mitoya gahungu ikoreye mu gisimbo. Murabona ingene abacokoranye bazorondera ikintu bafatira ko kugira ngo ntibizere, baronke icyo bafatira ko baronke ugwitwazo ko kutizera. Ibyo rero nta na kimwe bihindura ku ijambo ry'Imana, murabizi neza. Ubu rero dushaka kuvuga ku kwizera, ku buryo bwiza bwo kwizera, tuvuge ku kwizera gushitse. N'ikintu gikomeye cyane. Rero muri Bibiliya turabwirwa yuko ukwizera kuza iyo twumvise ukwizera, kuze twumvise ijambo ry'Imana. Ntimushobora kukizwa mudaronze ukwizera, kuko ukwizera n'ikintu kiba muri mwebwe kubw'ubuntu bw'Imana, mugihe mwe mwumva ijambo ry'Imana. Ubu rero ibi byose ngenda babwire mu kwizera kugira ngo mutegugwe kubwa kino gikorwa cyo gusengera abantu. Mutegerezwa kwizera yuko Imana iri hano, kandi ko imera abayirondera, kubaza kuri yo bakayirondera. Udasukwiza nishobora guhimbara Imana. Ariko biciye mu kwizera, murazi yuko Imana, murazi yuko kubukwizera niyo muzi yuko Imana iri hano kandi kwibaho. Kubukwizera mutizo gufatira Imana ku majambo yavuze. Ibintu byose ushobora gushikira uciye kuri izi nkebuzo dufise zo mu buryo bw'umubiri, uko ni kuba ari ukwizera. Ariko uza ku Mana abwirizwa kwizera yuko Imana iriho, kandi abwirizwa kuba yiteguye kumva ijambo ry'Imana. Mutegerezwa kubanza kwizera ko ino Bibiliya ari ijambo ry'Imana, kandi mutegerezwa kuza ku Mana nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Murabona ivyo ijambo ry'Imana rivuga byose n'ukuri. Ibinyuranye n'ivyo navyo n'ibinyoma. Aburahamu yizeye Imana kuko ijwi ry'umwami yari yavuganye nawe gihoraho yari yavuganye nawe yarindira imyaka 25 kugira ngo iryo sezerano rishitswe yize Imana kandi ntiyigeze yemera ngo azimizwe no kutizera kuvya amasezerano y'Imana ariko yagumye akomezwa mu kwizera azi uko Imana ifite ububasha bwo gushitsa isezerano no kugushitsa isezerano yasezeranye ngaya amasezerano y'ukwizera kutanyiganyiga ayo natwe amajambo akomeye dushobora kwishimikiza ko yivye Imana yasezeranye. Murabona mu gice cya 11 cy'Abaheburayo turabwirwa yuko ukwizera gufatanye n'ibintu twizigiye. Gufatanya n'ibintu twizigiye. Abantu benshi ntibahabwa gukira indwara kubera ko bibaza ku kwizera ari ikintu kitabaho, bibaza ku kwizera ari ikintu kitabaho. Ukwizera si ikintu umuntu yiyumvira mu bwenge gusa. Oya, ukwizera ni ikintu gifadika kizima. Nimurabe, umviriza neza. Ukwizera si ibintu umuntu apfa kwiyumvira mu mutwe. Oya, ukwizera ni kuzima cyo kimwe n'izo nkebuze mufise mu mubiri. Nk'akarorero, uburyo igisho ryanje riko riranyereka ikintu uburyo kuboko kwanjye gufata ikintu ibyo ni ibintu by'ukuri ni nako bimeze no kukwizera. Ukwizera n'ukuri ni ikintu gifadika si ibintu umuntu upfa kwiyumvira mu mutwe. Iyo twumvirije nk'indirimbo ugutwi kuravuga cyangwa kutubwira icyo ari cyo ibyo ari byo bintu biko biravuga ntushobora kubivuga ngo ubyite ikindi kintu ubyite icyo bitari. Ni nako bimeze n'ukwizera. Ukwizera mwaraguhawe muriko nta kintu kirimo kidasiguritse. Oya, umviriza, ni ikibujya n'ikigo gikomeye cyane. Ni ikintu mubwirizwa kuba mufise, si ikintu mwiyumvira mu mutwe ko mufise. Oya, si ikintu mupfa, ni ikintu muba mufise. N'ukuri ku muntu agufise ni nk'ikintu mubona n'amaso cyangwa ikintu dufata nk'akaro mwicaye mu muduga muriko murawutwara ego ubu muri kano kanya mwicaye muri rino shengero. N'ukuri kuzima ni ikintu gifadika si ikintu umuntu apfa kwiyumvira mu mutwe. Oya, ibyo rero mwabihawe iyo muriko murumviriza ijambo ry'Imana. Iyo muriko murumviriza ijambo ry'Imana aho niho ukwizera gufatiye, niho gushingiye. Ukwizera gushitse, uku kwizera ni kuri mu muntu cyangwa kuguye mu idini runaka, ariko ukwizera gushingiye ku Mana, gushinze imizi mu Mana. Murabona, ukwizera kuva mu byo twumva, kuva mu kumva, mu kumva ijambo ry'Imana, atari ku by'umuntu runaka ashobora kuba yaravuze cyangwa yarakoze, ariko kuva mu byo Imana ivuga mu ijambo ryayo. Iravuga iti, ijambo ryose, amajambo y'umuntu yose agaragara nk'ikinyoma, ariko ayanje agaragara ko ari ay'ukuri. Iryo ni isezerano ry'Imana. Kandi kuri benshi bapfa kunegura ibintu gusa badafite ibyabona, ntibabona n'itandukaniro ryabyo. Murabona, hatsa kubaho ikintu runaka, ikintu kizima gifadika. Murabona, hategerezwa kubaho ikintu cy'ukuri. Murabona, iyo mubonye igiti cyangwa akarorero mugatera ikibutobuto mugatera ikibutobuto rero iyo icyo igiterwa kimeze muba muzi icyo mwateye mu ivu. Ni nako bimeze ku ijambo ry'Imana. Murabona, biratangaje cyane kuko buri gihe ijambo ry'Imana ligaragara nk'aho ari ukuri. nibyukuri imana ikeneye yuko mufata ikibanza cyanyu mu ijambo ryayo nta na kimwe ikora ihushanije n'ijambo ryayo imana itugarura ku ijambo ryayo nicyo gituma ukwizera ukwizera kuva mu byo twumva byo mu ijambo ry'imana urero ukwizera ni kintu kizima gifadika mukete cyandikiwe abaheburayo twasomye icyo ari cyo ukwizera nicyo ukwizera kwakoze mu bari bagufise urero imana ikeneye kwigaragaza ariko itegerezwa kubanza gukora gushira ukwizera muri mwebwe ntibikwiye yuko mukora ikintu mudahagarikiwe n'ukwizera ntimugire na kimwe mukora ubu rero nshaka yuko mutahura neza bino bintu kuko ishengero litegerezwa kuzamuka rikinjira mu bushobozi bw'Imana turegereje cyane iherezo kandi ishengero litegerezwa guhabwa ibintu by'ibyina by'Imana ariko litegerezwa kuzamugwa rikaduga hejuru mu bushobozi bw'Imana rero niba hariho umuntu avuze ati mwene Abraham mbega uyu n'umuco murazi igisho ryanjye riranshinga intare ikambwira riti uyu n'umuco iyo ndiko ndabiraba mbega none ndiko ndabibona n'amaso yanjye no kwihenda gute inkebuzo y'umubiri wanjye irambwira neza ibyo ndiko ndabona ibyari ibyo aha rero aha murabona ko ari ibintu ibi ni ibintu by'uburyo bw'imwemu ijambo ry'Imana rirabishingira intahe kandi natwe turarifata tukarifata mu kwizera kandi tukamenya yuko ari uko nyine bimeze uko niko umwami avuga atubwira kuri twebwe ni uku nikoragize si ibintu umuntu aba yavuze ariko ni iby'Imana yavuze mu ijambo ryayo kandi amashami niyo ajya ku ibyamwa by'umuzabibu ibi byamwa by'umuzabibu murabona ko Imana Imana nta muntu ntikeneye abantu bafite integuro zabo cyangwa amadini ya oya Imana ikeneye umuntu ku giti cyiwe ikoresha abantu ku giti cyabo bafise ukwizera kuzima muri bo atari zanemera cyangwa bafise ukwizera ariko ikeneye abantu bafise ukwizera gushitse ivyo nivyo ndiko ndavuga kuno mugoroba ukwizera gushitse atari zanemera rero muravuga muti mbega none uko kwizera tukokuronka tukukuye hehe rero ivyo biragaragara mu bikorwa mukora biragaragara niba mufite ukwizera cyangwa mudafite ukwizera nivyo ukuri murabona uko kwizera gushitse kugarukana umuntu neza na neza ku Mana ntushobora gukora ukundi nta kundi ushobora gukora atari kugendera mu nzira zayo nimufatira Imana ku ijambo ryayo iyo winjiye mu murongo w'abasengerwa ubuzi amasezerano Imana yasezeranye murabona ibyo izi ntebuzo z'uburyo bw'umubiri zitubwira n'ukuri kuzima kuri twebwe mu buryo bw'umubiri ibyo ijambo ry'Imana rivuga si ibintu abantu bapfa kwiyumvira gusa si ibintu abantu bapfa kwiyumvira gusa ariko ni ibintu bizima ni ibintu bidashinguka bizima ni ukwizera kuzima gushingiye ku masezerano y'Imana gushingiye ku majambo y'Imana murabona si ibintu naka cyangwa naka yavuze ariko ni ukwizera n'ukwizera kutanyiganyiga kubera ko ari Imana yabivuze murabona ko ukwizera nyakuri gushinze ku ijambo ry'Imana gushinze mu ijambo ry'Imana n'ukuri kuzima nka wa mugore kwiriba abimenye yaciye abyemera murabona ujya mugore wa mugore yaragwaye ubutinyanka yaravuze ati hamwe nokora kubuyonga bw'impunzu ziwe gusa murabona ukwizera kuzima gufatira Imana ku ijambo ryayo uko kwizera kuzana namwe muyera kandi uko kwizera nyene gushitse ni nako kuza gukora ku mana kuno mugoroba uko kwizera niko dukeneye bene uko kwizera niko dukeneye rero turabona abigishwa ndibashoboye kugira uko kwizera ubwo nyene nivyo Kristo yagendanye nabo ariko munyuma Kristo yari muri bo munyuma niho bashoboye kugira uko kwizera gushitse biciye muri mwe muyera ubu rero mwokwibaza muti ego nivyo bari bafite kwizera gushitse turabibona igihe cya kagahungu wa muhungu atashoboye byaranse kwakira se wiweraje abwira Yesu ngo abigishwa bari ntibashoboye kunkiriza umwana ntibashoboye kumukiza munyuma barabaza umwami Yesu baramubaza ati kubera iki none twebwe tutashoboye kumukiza Yesu arababwira ati ni kubw'uko utizera kwanyu murabona byanze kubera ukutizera kwanyu bari bafite inkomezi Yesu yari yabahaye ubushobozi bari bafite ubushobozi ariko nta kwizera gukenewe gukwiye bari bafite kugira ngo gukoreshe izo nkomezi bari bafite ubwo bushobozi ntibari bafite ukwizera ko kubukoresha babwiriza gukoresha ubushobozi ariko nabwo bakabuvanga n'ukwizera kuko muri ubwo buryo n'ibintu bishobora gukoreka murabona ibyo nshaka kuvuga birakwiye yuko umuntu agira ukwizera turazi ibintu bishobora gushika iyo umuntu afite ukwizera ariko dutegerezwa kubanza kugira uko kwizera imbere yuko ubushobozi bw'Imana butangura gukora murabona ibi nivyo ishengero rikeneye muri kino gihe uno munsi nivyo ukuri ukwizera gushitse kuzanywe n'ubushobozi bwa mwe muyera ukwizera kw'ibintu bihambaye bishobora gukoreka ukwizera gushitse kuzanywe namwe muyera kandi rero tugendera mu kwizera kandi turashobora kuvuga tuti mu izina rya Yesu Kristo haguruka kuko uku ni koraho agize kandi ibyo bitezo kuba iyo ukwizera gushitse nibyo umuriyoni w'abantu bashobora kuba bahagaze ngaho ntushobora kugira ubwoba iyo ufise ukwizera gushitse Yosuwa yarahamagaye abakuru b'Abisirayeli yarazi yuko isandugu y'isezerano yategerezwa kugarukanwa hagati mu bantu mu bwoko bw'Imana murabona mu mubabaro yari afise yaciye atangura gusenga rero mu gihe yari ku rugamba acyarategeka aravuga ati izuba nirihagarare n'ukwezi niguhagarare kandi byagenze uko nyene kubera iki byari bikwiye ko ibyo bintu bishika iryo jambo yarivuganye ukwizera kwari ukwizera gushitse maze izuba n'ukwezi ntibyigeze binyiganga umunsi wose urahera kubera iki umuntu yari yavuze afise ukwizera kandi ibyo byaciye bishika ubu rero murabona izuba ryaciye yihagarara ahantu hamwe n'ukwezi nako guhagarara ahandi murabona ivyo none nibiki n'ukwizera gushitse gufatira Imana kuvyo yavuze ku ijambo ryayo maze kugashyira mu ngiro ibyanditswe murabona ko ivyo byarabaye byarakoretse ubu rero abenshi baravuga ngo umuntu none yohabwa gute mwe muyera icyo no kwishyura ni iki gusa ngo je naramuhawe yaraje kuri jewe atari uko tuzi uko ibintu bitegerezwa kuba bimeze ariko ubwacu turibonera ubushobozi bwa mwe muri buri kubura nuko bimeze ico nico kintu nyamukuru murabona Yesu yarahaye abagishwa biwe ububasha ku gushobozi bwo mugwanizi bwose kugira ngo bakize ingwara zose kugira ngo birukane ntimwe mbi zose murabona nibindi hanyuma nyuma yivyo baraza baramubaza ngo kubera kino natwe tutashobora gukiza urya muntu kuko ari ibyatunani murabona ijambo ryarababwiye riti ehenda bahaye ububasha ndabahaye ububasha ndabahaye ubushobozi ndabahaye ububasha bari bafite ubushobozi ariko ni bari bafite ukwizera gushobora gukoresha ijambo ryari muri bo murabona ibyo nshaka kuvuga Yesu yari ijambo kandi yarafite ukwizera ko gushobora gukoresha iryo jambo kuri gutuma rikora rero sinzi icyo bisigura kuri mwebwe bo nico ibyo bintu bikora muri mwebwe murabona ko yarafite ukwizera kagira n'ubushobozi yamara yaravuze ati ntacyo nshobora gukora ndacyigeneye murabona yari ijambo kandi yarabizi yarafise ukwizera kwiwe gushinze imizi mu mana mu ijambo ry'Imana murabona yariwe niwe yari ijambo kandi yaranabizi kuko ivyanditswe byari byamaze kuvuga ivyo yaragiye kuzokora ivyo yari gukora kandi nta cyanditswe cyategerezwa guhonyangwa icyanditswe ngicyo guhonyangwa byose byategerezwa gushitswa yari agizigiye gose nimba yarashobora kubikora kubera iki twaho tutoshobora kwiheba tukizigira iby'Imana asezeranye tukabyizigira burundu murabona yarafite ukwizera kandi icyo gituma ivyo vyashitse niba mwizera nta kundi vyogenda iyo ukwizera kuriko kurakora nta kundi bigenda kuko kuriko vyanditswe ngo ibimenyetso n'ivyo bizokurikirana bizogenda bikurikira bizera murabona ivyo nshaka kuvuga turafise ivyizigiro turizigiye Imana turashobora gusoma muri Yohana igice cya gatatu umurongo wa 31 ngo imitima yacu itadutsindishije turashira ubwoba imbere y'Imana tuba dufite umunezero iyo wakoze ikintu kibi muri icyo gihe ntuheza ngo wizigire Imana muri icyo gihe ntushobora mutegerezwa kubanza kwitunganya mukagitunganya kuko ivyo bintu byo gucira kwiteka ivyo bintu wakoze bibi ariko iyo atakintu kimwe gucira kwiteka atakintu kimwe kiri hagati yawe n'Imana muri icyo gihe urashobora gusaba icyo ushaka kandi icyo kintu uragihabwa birakwiye bisaba gusa ko mwizera kandi ibyo bintu biraza bigashika murabona mutegerezwa kugira ukwizera umuvyo muriko murakora mutaba kugira ukwizera mu ijambo ry'Imana murabona Yesu yarazi uko mugiye ciwe yarazi yarashobora kuvuga ati Dawidi none ntiyavuze muri Zaburi mbega bavugishwa n'Imana bose ntibabivuze ko niwe yari umutima w'ubugingo niwe yari cyagiti cy'ubugingo yari wa wundi niwe yari intango n'iherezo umwe ndiho akomeye yarafite ukwizera gushitse nka Mesiya yarobanujwe amavuta muri kiriya gihe ijambo ryarahishuwe riragaragara kandi igihe ijambo ryinjiye muri mwebwe ritwiza kugaragara iyo vyukuri mwizera kuko uko kwizera nyene kuri muri mwebwe kuko iryo jambo nyene riri muri mwebwe murabona nshaka kubereka icyari cyo vyukuri ukwizera nta gukekeranya na gukeyi kuba kuhari iyo uzi kuri umwana w'umuhungu cyangwa umukobwa w'Imana kuko muri Yesu Kristo twebwe nk'abana b'Imana ijambo ry'Imana ryaragaragaye kandi ryarashikijwe Yesu yaravuze ati nimwizere ibikogwa kuko ibikogwa byari ikimenyamenya cy'ibyabaye murabona yaramasezerano ari mu ijambo y'Imana ku bwa kijya gihe. Rero natwe turabibona muri kino gihe. Yesu yarashobora kuvuga ati ninde yonyereka aho ubuzima bwanje n'ibikorwa byanje bidashinga nta yuko ari byo mesi yabwirizwa gukora ahazozira ko ibyo nkora. Murabona yarabana yaravuga ati ibikorwa nkora muzobikora hasigaye igihe gito abisi ntibazoba bakimbona ariko mweho muzombona. Murabona kandi ari muri twebwe. Yesu yaravuze ati data yantumye ari muri jewe kandi wadutumye natwe ari muri twebwe. Murabona ni kimenyamenya kiri mu vyanditswe ko amajambo ya Yesu arayukuri. Ibi bimenyetso bizokurikirana abizera bizogenda bikurikira abizera. Murabona ni gute mushobora kwiyita abizera hanyuma mugahakana ijambo ry'Imana? Bishoboka gute ko mwiyita abizera hanyuma mugahakana ijambo? Bishoboka? Oya, biranditswe ngo ibimenyetso bizogenda bikurikira abizera, maze muri icyo gihe ibintu biba biheze biba bitunganye. Mwizera by'ukuri atari ukwizera kudafashe, oya, ariko ukwizera guzanywe na mwe mu w'Imana. Muri icyo gihe amasezerano azoshitswa kuko ni ijambo ry'Imana. Mbega sina vuze uburyo tubwirizwa guheba ibindi bintu byose kugira ngo dushore guca bugufi munsi y'uko ugomba kw'Imana kugira ngo ijambo ry'Imana rishobore gushika mu bugingo bwacu. Nivyo murabona ijambo ryaragaragaye kandi ishengero ribwizwa kuzamuka gushika kugo rugezo kugira ngo ijambo ry'Imana rishobore gushitswa muri ryo. Umuntu ahakana ijambo ry'Imana aba ari umubeshi. Ijambo ryonyine ni ry'ukuri, ni by'ukuri. Ivyo Bibiliya byose ivuga n'ukuri ibihe byose, n'ukuri ibihe byose. Yesu yavuze ngo iki muri Yohana 15? Aravuga ati nimwaguma muri jewe amajambo yanjye aguma muri mwebwe, muzoshobora gusaba icyo mushaka cyose kandi muzogihabwa. Murabona yarazi icari icyo ari kandi yarafise ukwizera. Ukwizera kwari muri we. Uburera cyaravuga ati nimwaguma muri jewe amajambo yanjye aguma muri mwebwe, murashobora gusaba icyo mushaka cyose kandi muzogihabwa. Murabona niba muri abakristo batakintu kibacira urubanza, niba imitima yanyu atakindi bacira ku rubanza, muri icyo gihe rero muba mufise ubushizi bw'amanga, mufise umunezero mu Mana. Uko byo bimeze kose, kiretse mudafite ko kwizera gushitse kwahishiwe mu bugingo bwanyu, mu buzima bwanyu. Kuko uko kwizera ni ikintu kizima, si ikintu umuntu yiyumvira kitahari. Oya, naho umuganga yobabwira ngo uri ku mfiro kanseri igiri kwice, ibyo nta kamaro bifise. Ufise uko kwizera kuzima ucufata Imana ukayifatira ku ijambo ryayo. Ukwizera kuzima gushitse kuba gushoboye gufatira Imana ku ijambo ryayo ni ikintu kizima. Murabona nk'abavugishwa n'Imana kera nka Eliya n'abandi ukuntu bakoze, bari bafise ukwizera gushitse inyuma y'aho ijambo ry'Uhoraho rishitse kuri bo. Eliya yarazi yuko yakoze ibintu byose nk'uko ijambo ry'Uhoraho rivuga, acasaba umuriro ngo uve mu ijuru umanuke. Imana ati Imana iza kwishurisha umuriro niza kuba ari Imana y'ukuri. Murabona si ikintu umuntu yibaza canke agerageza gushyira mu bwenge, ariko n'ukwizera gushitse guhagaze ku masezerano ashitse mazima y'ijambo ry'Imana. Kandi turabona yuko Imana yashitsa ahantu hose aho bayizeye kandi bakayigirira icyizere, bakayizigira. Mbere no kubavugishwa n'Imana bose kuri Aburahamu nk'akarubero, yarizera imana none byari kugenda gute kuri we ukundi kuntu byari kugenda ni gute murabona murabona ko yari yahawe ijambo ry'uhoraho uhoraho yari yavuganye nawe kandi yize imana maze ivyo abiharugwa kumugororoka nakubimeze kuri Eliya no kubavugishwa n'Imana bose ijambo ryari ryabivuze kandi uko ryabivuze ni nako vyabaye ni bibiliya nyene kandi ni Imana nyene uno munsi dufise mwahawe ikintu kizima ukwizera gushitse amasanzu y'Imana na yanyu kandi abantu benshi baraza bavuga indimi zitandukanye kandi Imana ikabafasha bose akenshi barambaje ikibazo bakambaza bati mbega mwenda tabernamu ntabwo bufise bwo gushobora kuvuga ibintu ubibwira abantu bo mu bihugu bitandukanye ntabwo bugira ntanavuga nti haba n'intete ntavuga nti nk'uno munsi Imana imishuri ikambwira ko George Washington perezida George Washington ko aza kuzuka avuye mu bapfuye no cyangwa ngenda kumva yiwe kandi nomenya yuko ibyo bintu ko yabibwiye ko bibwirizwa gushika kuko Imana yabivuze nimurabe igihe narijahariya muri Finland maze kagahungu kari kapfuye kakazuka uyo mwana uyo kagahungu kari kapfuye ku nkengera zibarabara kagonzwe n'imodoka kari kapfuye narabiravye ndabona yuko bihuye neza n'ukwerekwa nari nahawe hari haze imyaka myinshi ndaguhawe ndavuga nti uku niko uhora havuga rero nuko nti uku niko ragize nti bo nararavye ibikikije aho hantu byose ndabona yuko ari cyakinye nari neretswe mwiyerekwa hanyuma ndavuga nti uku niko ragize uyu muhungu natazuka mu bapfuye mu minota mikeyi muri ico gihe muce mumenya ko nduvugishwa w'ikinyoma nzoba nduvugishwa n'ikinyoma ibyo bintu nibitashika muce munyirukana mu nkure mu yihugishwa Finland mu kinkuremwo munyirukane ariko ubwo nyene byaciye bikoreka ujya musore yaciye agaruka abamuzima kaya gahunga cyaka bakazima kuko ukwizera kwari gufatiye Imana ku ijambo ryayo murabona Imana yari yavuganye nanjye biciye mwiyerekwa murabona ariko iyo ukwizera kunyuranye n'ijambo ndabasabye ntimukwemere kuko ukwizera kose kuvuye ku Mana kuba guhuje n'ijambo ry'Imana ibyo ijambo ry'Imana ryovuga ibyo ijambo ry'Imana bivuga birakwiye ko tubigirira icyizere kandi turazi yuko dushobora gufatira Imana ku majambo yayo nivyo Imana itegerezwa guhagarara niho tubwiza kwa ukwizera kuzima gufatira Imana ku majambo yayo ntimutiza kugira ubwoba ko gufatira Imana ku ijambo ryayo mu masengesho ivyo bitegerezwa gushika nkuko byagenze kuri wa mugore yaragwaye ubutinyanka Yesu yarafite ukwizera kuzima yari ijambo namwe mutegerezwa kuba umwe na Yesu ijambo ritso kuba muri mwebwe nkuko Yesu yabivuze ngo amajambo yanje ni yaba muri mwebwe namwe mukaba muri jewe murashobora gusaba icyo mushaka cyose kandi icyo kintu musabye muzogihabwa nimwizere yuko ibyo musaba ko mubihawe kandi muzobihawe kandi muzobibona murabona iryo ni isezerano rya Yesu rero yatubwiye ati nimwaguma muri jewe amajambo yanjye aguma muri mwebwe musaba icyo mushaka cyose muzogihabwa nimumenyerere uruhagararo mufise muri Kristo mubiboneye mu byanditswe mwewe nk'abizera mutizokumenya igihagararo cyanyu igihagararo Imana yabashyizemwo muri Kristo murabona murashobora kuyifatira murashobora kuyifatira Imana ku ijambo ryayo n'amasezerano yayo kandi amasezerano yatse wagushitswa kuko Imana ihagaze ku ruhande rw'ijambo ryayo niko byamye bimeze kuri abo bose dusoma muri Bibiliya barashinze intahe biciye mu byo bakoze, barashinze intahe yuko bafatiye Imana ku ijambo ryayo. Nimwizere yuko ibyo musaba ko namwe mubihawe. Nimumenye agaciro mufise nk'abizera, nimumenye iby'Imana yabateguriye. Kandi nibu ubuzima bwanyu ubutabacira kwiteka muri cyo gihe murashobora gufata Imana mukayifatira ku ijambo ryayo, kandi izotegerezwa kurishitsa no kugemeza kwa rukuri. Nivyukuri none ibindi biki turashobora gufatira Imana ku ijambo ryayo, uko biri kose ntihinduka, uko amasenano yose bameze, uko amasenano yose aduhaye bameze, wasezeranye azoyashitsa. Uko amasezerano yameze kose nta kundi vyogenda, kandi sivyo twe dushobora gukora ku ruhande rwacu, ariko nukwizera Imana ivyura mu mitima yacu biciye mu ijambo no kubwamwe mu Imana. Uko vyo uko twosenga kose imitima yacu idahagaze neza imbere y'Imana, atari uko ndababwije ukuri muzogira ikintu kibacira kwiteka. Nico gituma ibintu byose bibwirizwa kushirwa ku rutonde neza imbere y'uko Imana igaragaza ubushobozi bwayo n'ubwiza bwayo. Muri cyo gihe rero, niba umuntu afite ubwoba, ibyo bizomuzako, ibyo atinya bizomuzako, ibyo atinya bizomuzako. Niko vyagenze kuri Yobu. Yobu yaravuze ati ivyo natinya nivyo vyanshitseko. Nimurabe ivyo dutinya biraza kuri twebwe, maze ivyo twizera navyo bikadushikako. Murabona, niba mutinya yuko ari ikintu kibashikako, niba mutinya yuko bobasengera ntimukiri ingwara, nimuzogenda mukiza ingwara. Ariko mwizera yuko mujya gukira, muri icyo gihe icyo kintu kiba ari ikintu kiri muri mwebwe kandi gitsoba gushika. Byose bivana n'ukuntu mubyifatamwo. Murabona, naho mwogenda ku muganga mubwirizwa kugira icyizere, mukagira icyizere uwo muganga, bitagenze uko nta na kimwe azobafasha. Nimwizigire, mubwirizwa kwizigira umuti, mukizigira yuko umuti mukawemera, mukavyizigira yuko atari uko nta kintu bafasha. Byose biva ku kwizera kwanyu n'ukuntu mubyifatamwo. Petero ntiyagize ubwoba, ijambo ry'umwami yararibwiwe, kandi amaze arashaka kugendera ku mazi igihe yumva ijambo ry'umwami. Munyuma amaze kugendera ku mazi, hejuru ku mazi, ntituzi umwanya canke ntituzi intambwe yateye uko zingana, ariko igihe yaraba imipfunda akaraba imipfunda, murabona, yaravuze ati mwami niba ari wewe nyemerera nze ahuri. Yesu aramubwira ati ingo, kandi ubwo nyina cyarasohoka ava mu bwato atiriwe arabaza ibibazo. Yarazi yuko umwami ati umwami ya mwami wacu yampamagaye yavuze, ureko yavuze ndagiye ndamusange. Ubwo nyene acatangura kugendera hejuru y'amazi, mbega ibintu byiza. Ubwa mbere ariko amaze kuraba imipfunda, muri cyo gihe umwami yaciye atuma ukuboko kugira ngo amufate. Rero murabona, igihe yatinya, igihe yatangura kwiyumvira gushyira mu bwenge, ivyo vyose bimushikira, maze igihe yizera yarashoboye kugendera ku mazi. Byose biva ku kuntu muvyifatamwo. Twizera ibintu vyo, iyo twizera ibintu vyose birashoboka. N'ikintu kizima dufise niko kwizera twatura, kuko n'ivyijambo ryavuze no kwizera gushitse uko twahawe bituguhawe n'ijambo ry'Imana biciye kuri mwe mu Imana. Rero sivyo umuntu yovuga ngo ngira ndabe ko bikunda. Oya, iyo muhagaritse kwiyumvira maze mugatangura kwizera no gufatira Imana ku ijambo rya ku majambo yayo, nk'uko Aburahamu yabikora. Aburahamu ntiyaravye ukuntu umubiri we warakaheze. Oya, ntiyaravye ukuntu umubiri we warakaheze, yaravye Imana, kandi yarazi uko Imana ishobora gushitsa ijambo ryayo. Ni ivyo twita ukwizera gushitse. murabona Yesu yaba mu yindi si abantu tutibaza, kandi yari isi cyari kirere cy'ukwizera gushitse, kandi iyo si cyangwa y'ukwizera gushitse natwe twarayugururiwe, twebwe abakristo twarayugururiwe, turashobora kuyinjiramwo. Ndizera yuko, ndibaza yuko mubitahura, turashobora kugenda tukagendera mu kwizera. Ubu cyacitse ikintu kizima kuri twebwe, murabona, kuko umugeni akozwe mu kintu kimwe n'umukwe, ni mu butare bumwe, mu kintu kimwe. Kandi umugeni harahana ategerezwa kugera kugira ngo ashobore kuzamugwa. Hari ikintu kibwizwa kuba kivuye ku Mana kikaba muri buri muntu wese. Murabona, twarabatijwe namwe muyera mu mubiri w'umwami, kandi tubishijwe n'ukwizera, tugendera mu kwizera. Muri icyo gihe rero, muri icyo gihe ni isi nizoshobora kubitahura, kuko bo bagendera, ntituzotahurwa n'isi kuko tugendera mu isi y'ukwizera. Kandi turazi yuko ukwizera ntikunanigwa, si ikintu kidasiguritse, oya, ni ukwizera gushitse. Uko niko turiko turavuga, tugendana n'Imana yonyene mu kirere cy'ukwizera, mu isi y'ukwizera. Murabona ibyo ari byo? Uko vyogenda kose nta gukekeranya, oya, na wa mugwazi ntashobora kutwaka iby'Imana yaduhaye, ntashobora kubitwaka. Ibyo n'ibintu ni ikintu ukwizera kutwemeza yuko, ukwizera kuzima kutwemeza yuko kudashobora kunanigwa. Si ibintu bidasiguritse, ariko ni ukwizera gushitse mu bizera. Baratwigisha yuko ngo nitwagwanya umu wa mugwanizi azoduhunga. None two mugwanya gute? Murashobora kumwihoza, mukamwihoza, mukamutera umugongo. Nibigikenewe yuko mumwumva, mumwumva ibyo avuga. Nibigikenewe ahubwo uri no gutwi niyumva icyo mwemu abwira amashengero. Ibyo wamuganiza avuga nibigikenewe ko tuvyumva, nimwumva icyo mwemu abwira amashengero. Uri no gutwi niyumve icyo mwemu abwira amasengero. Ehiraba uri nuki ufite kwizera, ufite gutwikuguruye niyumve, kandi uri nubwenge niyakire. Murabona, kubandi ivyo ni ibintu umuntu adashobora gushikira, ariko kuvize kwizera kuzima acha yinjira mu bintu vy'Imana bikanamushikira navyo, akabihabwa. Iby'Imana ivuga byose turavuga tuti amen kuri ibyo. Nukwizera gushitse, wa mugwanizi ntazoguma zunguruka inyuma y'abo bantu, oya, kuko abo bantu baramaze kumutera umugongo, ntibacumviriza ibyo avuga, avuga bumviriza gusa iby'Imana ivuga bivuye mu ijambo ryayo. Kandi iyo umugwanizi aje akavuga ngo haranditswe, ntabwo dusa twishyura ngo haranditswe, kandi ngo kandi ategerezwa kuturekura maze akatwigira inyuma. Oh, Yesu ukuntu ari byiza! Yesu yaravuga rero akavuga ngo ntukagerageze Uhoraho Imana yawe. Satani, mperere inyuma yanjye, kuko byanditswe ngo naba. Satani yaragerageje umwami wacu, Imana yacu, ariko umwami yaciye amwegera afise ijambo, arabwira ngo nahanditswe ngo ntugagerageze Uhoraho Imana yawe. Yesu, murabona, Yesu yaciye muri ibyo bintu byose. Ubu rero murabona ukwizera gushitse kuzanywe n'umwami wacu ukwizera gushitse kuranesha mu byo gucamwo byose ukwizera gushitse kuraronka inyishu ya buri kibazo cyose ukwizera gushitse gufatira imana ku ijambo ryayo murabona ni data buja niwe kwizera kuzima kuko ni waganze agaba ibintu byose niwe afise ibintu byose mu minwe ukwizera murabona ukwizera gushitse mu ijambo ry'Imana gushinze imizi muri Yesu Kristo niko kugaba kukaganza ibintu byose kandi kukagenzura ibintu byose ariko birakwiye yuko kukwizera kuba kuriko gukoreshwa n'urukundo birakwiye kuko kwizera gukoreshwa n'urukundo kuko ukwizera kutagira urukundo ntacyo kumaze kandi gushaka gukora kutavanze n'urukundo murabona nk'akarorero numufate nk'abantu nk'umusore n'inkumi imitima yabo ibihuzagizwa ishaka bashaka kubana ariko babwirizwa umwe wese abwirizwa kwizigira uwundi kandi urukundo akaba ariko rubafatanya ni nako bimeze muri buno bucuti n'Imana ukwize urukundo niko rudufatanya nayo iyo inkumi ifite icyizere umusore runaka ikabimukunda nako bimaze no ku rundi ruhande dufize urukundo no kuyizigira turayizigira nako bimeze mu by'imwemu dufize ukwizira tuba dufise n'ibyizigiro ni ikintu kizima kuko tuba dukunda na hagati yacu Imana yaradukunze nako turakunda Imana ntakundi byogenda nicyo gituma dufise ukwizera yashize muri twebwe kubw'ubuntu bwiwe nicyo gituma ukwizera n'urukundo ari ikintu kimwe bifatanye ukwizera ntigushobora gukora ata rukundo oya urukundo nigo rubanziriza ukwizera kugira ngo gutangure gukora niko kubanziriza ukwizera kugira ngo utangure gukora kandi twarishikaniye umwami wacu kugira ngo ashobore gukoresha uko kwizera muri twebwe kugira ngo amasezerano y'Imana ashobore gushitswa mu buzima bwacu murabona ego turashobora gusenga kandi tukamenya yuko Imana ariyo kwizigirwa ko ariyo kwizigirwa ku ijambo ryayo kuko abantu babiri iyo bafashe ingingo yo kubana nk'umugabo n'umugore babiyemeje kubana mu byiza no mu bibi mu bigeragezo naho boca mu bigeragezo iyo bafise urukundo iyo bakundana bazokumaza bizigirana iyo hari urukundo nabo baca mu bigeragezo ngo bizigirana nimba muri nosi abantu bashobora gukundana kandi bakabana ni kangahe Imana nayo ikeneye kwifatanya natwe tugafataniza nayo tugafatanya nayo mu rukundo rwayo murabona ko Imana yadusohoye ikadukura mu bucafu bwose yaradutunganije yadukunze urukundo rushitse murabona uko mwari mumeze kera nico muri uno munsi murabona ntimushobora kugira ukwizera muri iyo mana yabakunze cyane ntimushobora kuyigirira icyizere ngo mumenye yuko ijambo ryayo ari ukuri rero jewe yankuye mu byaha iyo nicyo gishinga ntaye cyacu ko yadukunze kandi nk'uko wa mugore yabivuze yaravuze ati sindaba icyo nabwirizwa kuba ariko kandi sinyiri icyo narindi sinyiri uwo narindi uko nari nziko nk'iri ni nako bimeze kuri twebwe ariko Imana niyo yadukuye hari hantu twari turi ure turi hano kugira ngo ishobore kutugira ikintu giheje icyubahiro izina ryayo ikintu gitunganye ikora ibyo bintu iyo nyine ubwayo muri twebwe kandi twararonse urufatiro nigo twubatse ko nigo twubatse kandi turazi yuko Imana ariyo ariyo kwizigwa ku ijambo ryayo amen ntimugire ubwoba gufatira Imana ku majambo yayo amen Imana ihagaze kuvyo yavuze nurukundo kuriyo nurukundo nigo ibyo dushikira byose urukundo nirwo ruhagarara rushikamye mu bintu byose bishobora gushika Imana iradukunda nako turayikunda kandi turizera ibyo yavuze kandi irumva nivyo tuvuga ukwizera gushitse nta nikugira karohe kandi nukurera kandi kugafatira Imana ku ijambo ryayo mu rukundo rw'Imana ubu rero niba muvuze muti urakunda umugabo wawe ubwirizwa kumugirira icyizere muri cyo gihe nta kintu kibi wo mukorera ubu rero mwoshobora gute kutwerekana yuko mukundana by'ukuri nibyo iyo umuntu bujya ari umwizigirwa ku mugore wiwe canke uwo mugore nawe akaba umwizigirwa ku mugabo wiwe icyo nikimenyamenya yuko bakundana hari urukundo ruzima nako bimeze mu bintu by'imwemu urukundo nyakuri urugaragarira mu bwizigirwa mu cyizere mukuru twizerana kandi ibikorwa byacu navyo bishya bibigaragaza turafise uko kwizera gushitse kandi tukagukwizera dufite kwizera gushitse mu ijambo rishitse nkuko byarimeze kuri Yesu ubu rero nimwumve neza biciye mu kwizera mu ijambo giwe byose byaraneshejwe urupfu kuzimu ibintu byose turazi uko Imana ari Imana kandi ukwizera kuzima mu mana ukwizera gushitse mu mana ishitse kuzonesha gutsinde byose ingwara ntishobora guhagarara imbere y'inyonga zayo nta kintu kimwe gishobora guhagarara imbere y'Imana yayo ubushobozi bwava muri za muntumwa turazi uko abagwayi bakize kandi ko hakoretse ibintu bikomeye bikozwe n'ibiganza byabo kubera ko umwami yari muri bo agashitse ijambo ryayo biciye mu ibango ry'ubukozi ryabo ijambo ry'Imana riri muri twebwe yaravuze ati amajambo yanje naguma muri mwebwe umugisha ubwirizwa kugaragara murabona ibyo ashaka kuvuga ntimugaragaza kwibaza yuko ari ibintu byoroshye oya ariko muba mubizi n'ikintu kizima gifadika muba mubizi Yesu yaravuze rero ati nimwasenya uyu mubiri mukawusenya nzuzura murabona yarazi icyo ivyanditswe bivuga kuko vyari vyanditswe ngo sinzokundira uwera wanje kwabona ukubora murabona Dawidi yaruvugishwa n'Imana yari yabivuze Yesu yarazi yuko lino jambo ariwe livuga ko nico gituma yashobora kubivuga akavuga ati murashobora namwe kugira ivyo vyizigiro nyene bishitse mu ijambo rishitse ry'Imana kandi bibiza gushika bice bishika yaravuze ati nimusenyere no rusengero byari vyanditswe ngo sinzemerera uwera wanje kwabona kubora yarafise ivyizigiro bishitse yuko azonesha rupfu na kuzimu kuko ni naco nyine cyari cyamuzanye murabona yaravuze ati nzogubaka urusengero nzogubaka ni mwarusenya nivyo niba uri umukristo ubufise umugisha n'uburenganzira kumigisha yose yaje kuri twebwe biciye mu bucunguzi bwa Yesu Kristo yapfuye ku bwacu ubwo burenganzira umufise nivyo murafise uburenganzira si ibintu umuntu apfa kwiyumvira ariko ni kimenya menya yuko ijambo ry'Imana ari ukuri kandi ko amasezerano yose abwirizwa gushitswa byose byose byaraneshejwe bifiye mu kwizera ivyo Yesu yavuze byose Imana yarabishikije murabona ijambo ryiwe cyari ijambo ry'Imana kandi dufite ivyo byanditswe nyine no munsi Yesu aravuga ati nimwabwira uyu musozi ngo murabona ibyo ari byo nshaka yuko ibyo bintu byinjira bikinjira byinjire muri mwebwe nivyo nico kimwe yarazi uko ahimbara Imana yarazi ivyo ijambo ry'Imana rivuga yarazi igihagararo ciwe kandi yari yarumvise ijwi rivuga ngo uyu ni umwana wanjye nkunda akampimbara muri we nta kintu kimwe cyamwagiriza nta cyamurega niba muri abahungu n'abakobwa b'Imana kandi Imana ikaba yaratwemeye tukaba ikaba tuyihimbara muri icyo gihe natwe ntituba dufise ikintu kitwagiriza muri twebwe natwe ntituba dufise ikintu kiturega nta kintu kitwa kitwagiriza dufise ahubwo tujya dufatira Imana ku majambo yayo tukamenya yuko ivyo bintu biza gushitswa aravuga ati nimwabwiriye umusozi ngo haguruka ugwe utabwe mu kiyaga ibirakwiye ko ivyo bintu bishika iyo mubaye mwizera yuko ivyo musabye mubihabwa iyo mwizera yuko ivyo musabye mwamaze kubihabwa muri icyo gihe mucya mushigwa mu kibanza cy'umuntu ariko arashyira ijambo atuma ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana ritangura gukora ariko bikwiye yuko mugira ibyizigiro bizima ukwizera kuzima ndazi ko ari ukuri naravyibone kandi Imana yamye ibishitsa ndi icabona yuko ijambo ry'Imana ryama ryashitse uburyo butandukanye inshuro nyinshi n'ukuri we n'umuremyi kandi ari hejuru y'ibyaremwe byose kandi yamagaragara kumwe n'ijambo ryiwe kugira ngo ashobore kurishitsa yaravuze ati nimwabwira uyu musozi ujya musozi ngo yaduhaye ububasha butangwa n'ukwizera ivyo yavuze ni vy'ukuri none mbega twabwirizwa guhagarara hehe uko kwizera gushitse si ibintu umuntu yeretswe oya nimuvuge gusa ibyo ijambo ry'Imana rivuga muvuge ijambo kandi ibyo bintu bizoshika nimuvuge gusa nkuko yambwiye akambwira ngo vuga rimwe guse imihare ica ibaho amayikire atabaho vyarabaye rimwe kabiri gatatu vyabaye nkuko yari yambwiye ngo mvuge niko byaciye bigenda murabona ijambo rifise ubushobozi nkuko byari ribufise akirivuga ibintu byose bibwirizwa kwemera kandi bikaca bugufi imbere y'ijambo niko bibwirizwa kumera ijambo ryayo rifise ubushobozi burema bibwirizwa ivyo yavuze mu ijambo ryayo bibwirizwa gushika ni vy'ukuri kuko niko vyanditswe kandi bice muri uwo kwizera tuca turaramura amaso kuruyo yapfuye ku bwacu igorogota amasezerano yiwe ni ego kandi ni amen nimwizere yuko mwamaze kubihabwa ivyo ijambo ry'Imana ryabasezeraniye kandi ivyo murica mubihabwa murabona nimurabe yarakoreye abandi kiriya gihe nuno munsi ibyo yakoze kiriya gihe nuno munsi arabikora yarasezeranye ibyo bintu nyene kandi ibyo bintu nyene biriko biraba bikozwe na rya jambo nyene bikozwe n'urya mwemu nyene nk'uko yabivuze muri Yohana 14 umurongo wa 12 Mariko 16 umurongo na Mariko 11 n'ibindi bice nini mirongo yo mu byanditswe murabona yaragaragaye cyo kimwe nyene nka kumwe byagera mu isano rishya rya kera no mu isano rishasha kandi yabyerekanye bice mu kunengezera kw'ijambo ryayo. Murabona Kristo niwe mwemuyera. Ijambo Kristo risigura ngo uwarobanujwe amavuta, uwasizwe amavuta. Kristo yari uwarobanujwe amavuta. Nibangahe bazi ibyo? Nibangahe bazi uko ariko bimeze? Yari yarobanujwe amavuta na mwemuyera. Murabona nkuko Bibiliya ivuga mu byakozwe n'intumwa ko Yesu ya ko Yesu w'i Nazareti yaje agakora ibyiza kandi ko yarasizwe amavuta amwe mu yera. Natwe ubu dufise umujya mwe munyene w'Imana ari kuri twebwe, twasizwe amavuta amwe mu yera nyene, twasizwe amavuta y'umwami, twarabanjwe amavuta n'umwami muri no minsi y'iherezo kugira ngo kuguzwa kwa Yesu Kristo gushobore kugaragara kandi muri no minsi kwa rukukuri, kuko aba muri twebwe biciye mu bushobozi mu mero ya mwe muyera, agendera hagati y'abantu biwe mu mugeni wiwe, akora ivyo yakoze kandi akomeza kudutegura kubw'amazimano y'ubukwe. Bimenyetso nyene irya mana nyene, rirya jambo nyene, kujya kugaragara nyene kw'Imana imwe nyene. Ndavyizera n'umutima wanje wose kandi ndabibona, ni kintu kizima, ni jambo rifise ubushobozi bwo kurema, n'ukwizera gushitse. Nimubyibaze ko gusa, nimwibaze gusa kuvyo umwami yakoze. Murabona n'ukwize, ukwizera niko kwagiye hejuru y'ivyo bintu byose. Ya nkingi y'umuriro nyene iri hagati yacu, bijya bintu nyene biriko birakoreka kandi abantu barabishingiye intahe mbere n'ubushakashatsi bwarabishingiye intahe. Ni kangahe vyagaragaye imbere y'uko bimwe ndwimatanije cya gitabo vyugurugwa? Ni kangahe vyagaragaye? Vyari vyaranditswe mu bimenyesha makuru bisohoka burindwi. Murabona mwe muyari yabiduhishuriye imbere, mwese murabizi. Ni jamana nyene, ni jambo kandi jambo ry'umwami, ni inkota ifise ubugi bubiri, irinjira igatandukanya ubugingo n'imwemu, igufa n'umusokoro. Mwemu wari hano ndabizi, ukwizera gushitse. Amen. Kuzanwa n'ijambo ryayo kandi kukazanwa na mwemu wayo. Murabona dutegerezwa gushikira uko ukwizera gushitse twebwe nk'abantu b'Imana. Murabona yuko twitegura kuva mu bihingo twinjire mu guhoraho, turiko kutwitegura kwinjira kuva mu bihingo twinjire mu guhoraho. Murabona iby'Imana yakoze mu gihe cya Noa, mu minsi ya Sodomu na Gomora, mu minsi ya Yohana Umubatizi. Ariko ubu mubizera igihe cyashitse kugira ngo abantu bagire ukwizera, kugira ngo ukwizera gushitse gushore kugaragara, kugira ngo hagaragara ngo mwemu yeragaragare kandi uguhishwa kw'ijambo ry'Imana gushitse gushore kugaragara. Nimubyibaze ho gatoyi, ni ya mana nyene, ni rya jambo nyene, ni rya jambo nyene ryinjira rirakarice kurusha inkota ifise ubugi bubiri igatandukanya ubugingo n'imwemu, igufa n'umusokoro. Nimubyibaze ko burya ijambo niyo mana kandi rirabona ivyiyumviro, rirafata ingingo. Ijambo ry'Imana rifata ingingo zose muri twebwe kandi rifise ubushobozi, rifise inkomezi, rirakora. Haleluya, dushimire Imana kubona rino jambo yarigize rizima mu bugingo bwacu. Kandi turazi yuko ijambo rishitse ryayishuwe kugira ngo rishobore gutegura ubwoko bushitse kugira ngo buje mwiza mu rwarishitse bafise ukwizera gushitse. Murabona ivyo byose yarabikoze. Murabona ko dushobora kuzamuka mu kwizera gushitse. Mwe muwi wari hano murabizi, dusigaje ikintu kimwe gusa cyo gukora, ni ukwizera no kuvyemera. Ivyo murabizi, murabizi, ivyo murabizi, murabyizera rero irazi ibi imana irazi ibintu byose ibyari biriho ibizoba n'ibyabayeho irazi byo mukeneye murizera kwizi byose murizera yuko kwizi ibintu byose haba ku bw'abana banyu kuri mwe bw'ubwanyu murizera yuko ibyo ari byo byose kwa gukira ingwara ibyo ari byo byose byose byaramaze gutegurwa ku bwanyu iyo nibajije ku ntsinzi nyinshi imana yagiye iduha mu gukira ingwara kwinshi n'imigisha imana yagiye iduha ku bw'ubuntu urizera yuko ushobora gukira iyo ngwara y'igisukari nivyo ntibigutere ingorane ntugire ingorane urumwa urafite umwana bwirizwa kubagwa ujuva ishikago murabona buno bushobozi buhindura buriko burakora kandi buriko burigaragaza hagati yacu urizera nivyo uyo mugore yicaye hano aho oyi warabazwe amaso kandi ntivyagenze neza taha muhira wamaze gukira murabona ni umupfaso nitwa Beckenbauer na ubwawe wasavye ni kubwo umuzukuru wawe urizera yuko Imana itakuguza ivyo uyikura isaba ego nivyo abaganga baramusuzumye arafite ingorane mu maraso amerewe nabi cyane ntiwaruzi icyo wukora ariko raba ubushobozi bw'Imana bukiza ari umugore icyari hariya urizera n'umutima we wose ingorane yawe y'umushishito ucikira uri umupfaso nitwa Lou Ellen amen hari umugore yicaye hano yambaye amarori agwaye ingwara y'amakonyera biranamugora kuzamura ukuboko k'ububamfu wamaze gukira murabona ivyo ashaka kuvuga uyu n'umugore ava muri Oyo afise kansere mu jisho urizera yuko Imana iza kugukiza avuye ikon muri Oyo urizera muri kano kanya ego urashobora kubihabwa nibiki Imana ifite ubushobozi bwinshi n'ubushobozi buzima bw'Imana murabona hariho umugore n'umuganga arafite ikintu agwaye ku bitugu Imana amaze gukiza niwizere n'ubihabwe nitwatanze amakarata y'abasengerwa mbere ntitunayakeneye oya nibangaye bari hano tubwirizwa gusengera ijambo ry'Imana risa ubushobozi ryamaze kwigaragaza nibangahe basigaye tubwirizwa gusengera turaza kugaragaza kubasengera mwese ijambo ry'umwami rifise ubugi buruti bw'inkota rirakarishye kurusha inkota y'ubugi bubiri ni ijambo ry'Imana murabyizera turirimbe muganga mwiza mugiyo ndirimbo turiko turayiririmba turaja gusenga ndibaza kandi wa munsi ifo twine kagakubwiye kakira mama wako yari cyari karavuza inanga piano ubwo nyine cyi haguruka maze inanga iyo piano ikomeza yivuza yonyene iba indirimbira abandanya iririmba yonyene ngo muganga mukuru ari hafi yacu mwemu yaciye amanukira ku ishengero ryose byari byiza cyane uro nimwibuke nimwizere ukwizera gushitse Bibiliya iravuga iti ngibi bimenyetso bizokurikira abizera abagwaye bazokira bamaze kurambikwa ko ibiganza ngibi ndabibe ndaberetse ko ari ivyukuri mwavyizera mutavyizera muri kano kanye birajya kugaragara ko imana ko iza guhishura kandi kagaragaza ijambo ryayo murazi ivyo bibiri ivuga ubu rero nimubishire mu ngiro nimwizere ivyavuzwe imana izoshitsa ivyanditswe bose turaza kubashira ko mavuta tusiga mavuta kandi basengere bose abizera bose nibasenge kandi bahuba bafataniriza hamwe imbere y'Imana masengesho mugihe nako tuko turarambya ko ibiganza kuri umwe wese eheraba ndizigira yuko ko mwese mwateye imbere mu kwizera kandi ko mwavyemeye kandi ko mwemeye umuhigo wo muri kino gihe wo kuba abantu bashitse mu kwizera mukagira n'ukwizera gushitse murashobora guha umuhigo Satani kandi arajya kubahunga n'ivyukuri ijambo ry'Imana ryambaye umubiri muri mwebwe ryambaye umubiri muri jewe ijambo ry'Imana muganga mukuru ari hano twunamika imitwe Mwami Yesu ni wewe muganga mukuru uri hafi yacu navuze ijambo ryawe kandi narisiguye uri wa wundi uno munsi gusha niwe bidashira ntushobora kunanigwa nturigera unanigwa mwami mwami uri wa wundi ubu rero murashobora kurambikana ku ibiganza kandi migisha y'Imana nimanuke kuri mwebwe mwami turafata n'iyo masengesho nusiga amavuta umwe wese muri twebwe nako turaza gusiga amavuta abagwaye mwami wowe ubwawe washatse gushitsa ijambo ryawe umaze gutanga ukwizera gushitse mwami rindi rimwe nuturabahuri mu ijuru wiyerekane muri kuri hano rindi rimwe mwami nugurura amaso mwami kugira ngo babone ibyo uri kurakora muri kano kanya ntihagire umuntu n'umwe agendera mu kutizera ariko bose babone yuko Yesu Kristo wazutse ari hano nubiduhe mwami mu izina rya Yesu amen ndabahaye umuhigo mu izina rya Yesu Kristo mugihe muri bino bihe by'amasengesho bikurikirana nimuze mufite kwizera gushitse mwakira iby'Imana yabateguriye yasezeranye mu ijambo ryayo nimba byarigeze gushika nkagira icyo ndabasaba ndasabye muri kano kanya mwizere narigeze ndabwira ikintu mu izina ry'Uhoraho n'igishike hari ikintu ndababwira mu izina ry'Uhoraho n'igishike hari ikintu nigeze ndababwira Imana ntiyacyemeza ko ari ukuri murazi yuko ari ukuri Imana yarabyemeje ko ari ukuri ndabibabwiye nimwizere Imana irajya kubakiza mugihe muri kumurarengana hano tubarambika ku ibiganza kandi tubasiga amavuta ababyizera mwese nimuze Imana iri hano kugira ngo ishobore kubakiza ukwizera gushitse ko aragaragaye hagati yacu kandi umwami Yesu araza kwemeza ko ari ukuri bene data baje hano kugira ngo bifatanye natwe twese mu masengesho nimuze muri kano kanya mwese mu gihe abandi bari kubaririmba ino ndirimbo bari kubaravuga ngo umuganga mwiza ari muganga mukuru ari hano ari hafi yacu ni ibintu byiza cyane by'Imana ikora hano Imana ihabwa icyubahiro nimwumve kandi muze muri kano kanya muririmbe muti muganga mwiza muganga mukuru ari hano hafi yacu Yesu muganga mwiza Yesu ubu rero uyu ryamwe n'Abrahamu ntiriko rirumvikana neza kuko yinjiye kugira ngo asengere abagwaye umuntu arumva ijwi rya mwe tabernamo riri kure aguma asubira mwa majambo ngo mu izina rya Yesu Kristo ndakuramutse kwibiganza nkuko amajambo y'Imana avuga ni wakiri gukira ingwara Mutima wanjye uraririmba nuzuye umunezero mvuga nti Yesu 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 naho munashobora kumwumva munashobora kumwumva umwami Yesu nagukize mushikanje ima umani gukize mwendata mbega natwe none nimushaka yuko twokora umwami tumukora ko mukwizera tukamenya ko ari wa wundi nyine nimushaka ko tumukora ko ubushobozi bwiwe ijambo giwe mwe muwiwe biracyari bya bindi nyene nkuko byari biri biracyakora cyari kokwa nyene byahora bikora kera mbwiye kintumwa no mugihe mwe n'Abraham yari karashitsa ibango giwe ibango ry'ubukozi umwami yamuhaye imana aratwaye abakozi bayo ariko yadusigiye ijambo ryayo yadusigiye ijambo giwe kandi ubushobozi bwiwe buracyakora iyo dushoboye kugira ukwizera gushitse mu ijambo ryayo bendata bakundwa n'abashiki bacu bagenzi aho muri hose nimwugara amaso mwinjire mu masengesho maze muvuge muti mwami ndagufatiye ku ijambo ryawe ndizere ibyo wavuze ndizere ibyanditswe mu mishagu yawe narakize twese turazi ibyanditswe muri Zaburi 103 uba niwe kubabarira ibyaha byawe byose niwe gukiza ingwara zawe zose nukuri ubure ni mufatira imana ku ijambo ryayo kandi iraza kurishitsa nk'arukuri ivyo turabizi neza ntitudakekeranya izina ry'umwami nirishimwe nirishimwe ubure tugeze kugwisozegwa imbere yuko izamugwa rishika twebwe nk'abantu b'Imana ibintu byose bwiza kujya ku murongo mu bantu b'Imana muri kino gihe ibintu byose bwiza kujya ku murongo turindiriye yuko twebwe nk'ishengero rifise ukwizera gushitse turindiriye yuko tuja mu izamugwa tubirindiranye igishika cinshi nta na kimwe gishobora kutunyiganza turazi uko Imana yahishuye ijambo ryayo yara yemeje ko ari ukuri yarirungitse kugira ngo dushobore kugira amagara meza kandi ntidusuzugura ubuntu bw'Imana ariko turashimira umwami kubw'ivyo yaduhaye muri kino gihe turashobora umuntu ashobora kubandanya murashobora umwe na Frank ariko aravuga murashobora kumva mwene Tabura na Marika aravuga ngo nukire mu izina ry'umwami mwene data niwakiri gukira indwara mushiki wacu mu izina rya Yesu Kristo si cyo mpa natwe muri buno butumwa twumvise bwa mwene Tabura na mu tukagira ukwizera gushitse mwene Frank ariko aravuga ati ukwizera kuzima ku buryo tutaraba imyaka tumaze tugwaye ariko duhaguruke muri kano kanya mu kwizera maze tuvuge tuti mwami wankijije ijambo ryawe ni ry'ukuri washitse ukwizera wakoze ukwizera wazanye ukwizera kuzima gushitse muri jewe ndagushimiye kubw'ivyo nimwirabe nimusure kuraba kandi kubimenyetso by'ingwara mugwaye ariko nimuraba umwami we yakoze byose kubwacu muri byose kugira ngo dushobore gucungurwa kandi dushobore kubohoka twarabohotse ku cyaha twarakize indwara ibintu byose yarabishikije muri twebwe kubw'ubuntu bwiwe. Izina ryiwe nirihabwe icyubahiro, nirishimwe, rishigwe hejuru.